Sesleri Nezmi Demirik. Izwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda Washington DC. Turabaramukije inshuti muduteze amatwi muri iki gitondo ku munsi wa kabiri tariki 26 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'2019 kuri mikro muri kumwe nanje Fidel Niyonga.
Sina sura kubona umwenda gihugu gatonda yahohotewe hajya muri gasentare. Izi message zirakomeye mu minsi mikeyi hariho abantu tuzorabona babarungikati nakanaka akazikara he gutahira.
Uwo n'umushikiranganji aje rw'ubutungane mu Burundi Emero Rantine Kanyana agabisha bamwe mu bacamanza bo muri sentare isubiramo imanza yantahangwa mu gisagara cha Bujumbura ko badahinduye kugerene bakora bagiye guhagarikwa mu kazi. Turavuga no ku nama mpuzamakungu ihuza abagwiza atunga batwara ibigo bya leta n'abatwara amahinguriro yigenga bavuye mu bihugu bitandukanye bya Afrika iri kibera i Kigali mu Rwanda. Hamwe no kubantu babiri bo mu muryango umwe bakomerekejwe na grenade batewe ku mugoroba wo ku munsi w'Imana ku mutumba Nyonza muri komine Kirundo mu Burundi. Yamari imbere yaho reka dutega amatwi amakuru yo hirya no hino twateguriwe na magenzi wacu Aloyisi Bigirimana. Waramutse Aloyisi.
Baramutse Fidel, ndamutse n'abaduteze amatwi. Umushikiranganji wa mbere wa Israeli Benjamin Netanyahu yaraciriye hagati urugendo rwiwe i Washington muri Leta Zunze za Amerika inyuma yaho igisasu cya rokete giterewe mu gihugu ciwe kivuye muri Gaza. Netanyahu ejo ku wa mbere niho yatahukanye impano yahawe na Perezida Donald Trump ishobora kuzomufasha mu matora yimirije. Perezida yateye umukono ku rwandiko rwemeza ko imisozi ya Golan yegukiye igihugu cya Israeli. Netanyahu yashikirije ko icyo cyemezo Trump yafashe gihinduye intsinzi ya gisirikare iba intsinzi ya kidiplomasiya. Siriya yagiriza icyo cyemezo cya Trump ku misozi ya Golan ko ari igitero ku bwigenge bwawo. Israeli yafashe ako karere ko mu buraruko bushira ubuseruko ikatse Siriya mu ntambara yamaze iminsi 6 mu mwaka w'1967. Ako karere komekwa kuri Israeli mu 1981. Icyemezo cyafashwe na Trump gikuyeho politiki y'igihe kirekire ya Leta Zunze za Amerika n'amakungu, aho yahora yemeza ko imisozi ya Golan yanyazwe n'igihugu cya Israeli. Mushikiranganji wa Leta Zunze za Amerika ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu Mike Pompeo yaragabishije Uburusiya ko Amerika itazorera amaboko mu gihe Uburusiya buriko buratera icuka kibi muri politike ya Venezuela. Ibimenyesha makuru muri Venezuela no mu Burusiya byatangaje ko indege z'intambara z'Uburusiya zashitse ku murwa mukuru Caracas muri Venezuela ejo ku munsi wa mbere, zikaba zarimwo umutegetsi wa gisirikare w'Uburusiya hamwe n'abasirikare bashika ijana. Uburusiya kuva kera bwamye ari somambike na Venezuela bukabushigikiye Perezida Nicolas Maduro mu gihe Leta Zunze za Amerika hamwe n'ibindi bihugu bishika 50 bishigikiye Juan Guaido yatangaje ko ari we mukuru w'igihugu w'imfata kibanza inyuma y'amatora yabayemwo impari mu mwaka uheze. Mushikiranganji Pompeo asaba Uburusiya guhagarika inyifato itubaka bakifatanya n'ibindi bihugu biriko birarondera kazoza keza k'abanyagihugu muri ico gihugu ca Venezuela. Tukiri muri Amerika kandi Uburusiya ejo kuwa mbere bwarongeye guhakana ko bwivanze mu matora yo mu 2016 muri Leta Zunze za Amerika, naho mushikiriza manza mukuru adasanzwe Robert Mueller yemeje ko Uburusiya bwivanze muri ayo matora, ariko Perezida Donald Trump hamwe n'abamufashije mu bikorwa byo kwiyamamaza batakoranye n'Uburusiya kugira bumufashe gutsinda. Umuvugizi wa Leta y'Uburusiya Dmitri Peskov yabwiye imenyeshamakuru mu Burusiya kwivyagirije byo guhungabanya amatora bitagira ifatiro. Amatora ya Mueller yamaze amezi 22 yasanze Uburusiya ngo bwaragerageje kuyovya abariko barakurikirana imyiyamamazo bwongera burahungabanya umudemokrati ariko ahiganwa na Trump Hillary Clinton, ariko ngo nta vyemeza by'uko Trump hamwe nabo bari bafatanije bakoranye n'Uburusiya. Ibyo byashikirijwe n'umushikiranganji w'ubutungane wa Amerika William Barr ku munsi w'Imana. Ishirahamwe mpuzamakungu ni ejo kuwa mbere ryaremeje ko abana 10 bari mu basivile 13 bishwe n'igitero giheruka ku cindege ya gisirikare ya Leta Zunze z'Amerika mu buraruko bwa Afghanistan. Abategetsi ba Amerika nabo baremeje urupfu rw'abasirikare ba babiri bagiriza abatalibani gukoresha abasivile nk'inkinzo mu bice binyegejemo. Iri iyo migwano rero yiyongera muri ico gihugu imaze guhitana ubuzima bw'abasivile batari bake mu mwaka wa 2018 abasivile bishwe n'abakomeretse bakaba bashitse ku 10,993. Umugwi w'abahinga wigenga ugiye gutohoza ingene aha muri Leta Zunze z'Amerika bemeza ko indege yemerewe guhaguruka ikaguruka inyuma n'inyuma y'indege zibiri zo mu bwoko bwa Boeing 737 MAX 8 zagiriye impanuka zigahitana ubuzima bw'abari muri zo. Ubushikiranganje bujeje gutwara abantu n'ibintu muri Amerika nibwo bwatangaje ishigwaho ry'uwo mugwi w'abahinga udasanzwe. Amakuru yashikirijwe mu ndwi iheze yavuze ko ibiro by'inyamiramabi FBI byaha muri Amerika navyo biriko biratohoza ingene ukwemeza ko indege zemererwa kuguruka bigenda naho bica. Impanuka y'indege Boeing 737 MAX 8 muri Indonesia mu kwezi kw'indwi hamwe niyakurikiye yo mu rugo bwoko nyene bwa MAX 8 mu gihugu cha Ethiopia mu ndwi iheze izo zose uko ari zibiri zahitanye abantu bose 346 bapfiriye rimwe.
Urakoze Aloyce ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi aho umushikiranganje w'ubutungane Emero Rantine Kanyana agabisha bamwe mu bacamanza bo muri sentare isubira mu imanza ya Ntahangwa mu gisagara cya Bujumbura ko badahinduye kugene bakora bagiye guhagarikwa mu kazi. Mu kiganiro yagiranye ejo kuwa mbere nabo bacamanza umushikiranganje Emero Rantine Kanyana yashikirije ko abo bacamanza baryigiturire birenze urugero. Ibindi kuri iyi nkuru tubibaza umumenyesha makuru wacu Evariste Nzikobanyanga.
Inyuma yo gushikiriza ingorane bafise z'ubukene bw'ibikoresho mu kazi kabo ka misi yose harimo n'amategeko, bamwe mu bacamanza bo muri sentare isura nk'imanza ya Ntahangwa batunzwe gatoke n'umushikiranganji w'ubutungane Emelo Rantine Kanyana avuga ko inyuma y'amatohoza yakozwe n'igisata cy'ubutungane basanze hari abacamanza karuhariwe mu kurya ibiturire abahawe gasopo kurusha abandi nabo mu masentare y'intango ya Buterere na Kinama.
Aha rero nta nkuru zirimo sivyo, hariya ni umbyeyo ni mu Kinama, aha ni mu urabona mu Kinama hariyo umugabo umwe n'abagore bane, umugabo umwe n'abagore bane mwambone. Ariko ibiturire biribwa muri ya sentare ntaba benshi, nta numwe mvuze muri mwebwe kwizira ntagiye uzondenge ry'umunani nimba ari uyu mugabo abijya ntabyonze mare wumva bakore ntabyonze mugabo icyo bikoze. Ndabasabye nshimitse muri abakenyezi ega ni batanu ku mugabo umwe mugende uno munsi musinye mwemeye kuhindura ibintu. Sina sura kubona umwenda gihugu gatonda yahohotewe hajya muri ya sentare. Izi message zirakomeye mu minsi mikeyi ari abantu zo zirabona babarungikati nakanira kanaka akazi karahe zitahire ndo nabiye muja kwitwara mwonone ya bene gihugu urya rero uko bimeze. Mwandike rero acaje na classe mu madosi ko guhera uno munsi akaboko gahagaze ufite kareka n'ufite kagufi ntawenzi mugabe icyo mbonacyo nuko bitari kubiragenda neza.
Ubona ko abo bacamanza atanumwe yari afise uburenganzira bwo kugira icyo ashikirije kuvyo bagerezwa umushikiranganji w'ubutungane abasaba kwikebuka atari uko bakazohagarikwa mu kazi. Umushikiranganji w'ubutungane umufasoni Kanyana yatunganije urwo rugendo ku bacamanza bakorera mu buraruko bw'igisagara cya Bujumbura mu gihe hari ikindi gikorwa ubutungane buriko burarangura muri ino minsi. Icyo naco nico kurekura abanyororo 300 baheruka gutezurirwa n'umukuru w'igihugu. Benshi bibaza ryari igere kugwa rizotangura. Emelo Rantine Kanyana atanga inyishu.
Mwarabonye yuko twari twashikirije yuko tugira dutangura igikorwa ubu turiko turegeranya uburyo ko murabizi neza yuko bajya batashe si byiza ko tubare kurira mu ibarabara turabafasha tukabatwara n'amamodokari gushika ku mvamikuru y'amakomine bavamo
tukabafasha kugira ngo tubashikirize mu kibano ku mutumba mu ikomine bashobore kubaho neza ntihagira umuntu aguma bintu rero ni gikorwa gitegurwa uturiko turabikora twaranabihejeje hasigaye iri ukizo modokari tuzirunge kamwe hose kugira ngo babatware ubikorwa fizera yuko kundi bitangura nko kwa gatatu abatahimuhira bazaba ariko barataha
mu gisata cy'ubutungane hanavugwa kandi ifungwa ry'abana babigeme b'abanyeshuri batatu bo mu ntara Kirundo abo baheruka guhagarikwa bagerezwa kuba bafutangarije ishusho y'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza inyuma yaho harabagize imesi bavuga ko abo bana bahohotewe umushikiranganje w'ubutungane ashikiriza gishasha kuri abo bana
murabona ko bikiri mu matohoza sinovuga ngo bararengarijwe canke ikiboneka cyose no kwicyaha cyakozwe ko amafoto yagenewe cyubahiro umukuru w'igihugu bayaditse ku bintu bitari byo uwabikoze rero mu gihe batamusanze akiri ko arabikora bica bijya mu matohoza niko bigenda nubwo rero abana benshi bari bafashwe hama harasigaramwo bakeyi babona yuko bahariho ivyemezo ariko abatwasubira numvise yuko muri parke generale pira cour d'appel d'Ngozi hoba hafashwe ingingo yuko abana botezurirwa bagasubira mu miryango hama matohoza akabandanya ico novuga rero kuri ibi bintu nuko kuvyukuri bajya abana babo cyangwa batababo ikiboneka cyose nuko hari habana batagira ico bibanga rero uno munsi abavyeyi barakwiye kugaruka ku ndero y'abana bakazabigisha ikizira bakamenya yuko hari igiti turigwa
ubushikiranganje bw'ubutungane bumenyesha ko ingendo nkizo zigiye gukorwa mu masentari yose asubiramo imanza ari mu gihugu no kugira abataye akarangamutima k'umwuga bagaruke ku murongo atari uko basubirizwe mu kazi Bujumbura Evariste Nzikubanya nka Ijwi rya Amerika
tuve mu Burundi dukubitira mu Rwanda hi Kigali hakoranye inama mpuzamakungu ihuza abagwiza atunga abatwara ibigo vya leta n'abatwara amahinguriro yigenga barenga amajanirwi bavuye mu bihugu bitandukanye vya Afrika intumbero y'iyo nama irimwo n'abakuru b'ibihugu n'amareta no kuzamura ubutunzi n'iterambere muri Afrika n'inkuru y'umumenyesha makuru wacu Pierre Cave niyo nkuru ari i Kigali mu Rwanda
Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame niwe yuguruye inama y'iminsi ibiri yavuze ko abatwara ibigo amahinguriro amashyamo y'ubudandaji abahinga mu by'ubutunzi n'iterambere baba bikorera utwabo canke abegamiye leta bose babyirizwa gukorera hamwe kugira ngo umugabane wa Afrika utere imbere
Overall what we need is much more business activity
Icyo dukeneye imbere ya byose n'ubudandaji butere imbere igisata cy'abikorera twabo n'inzego za leta babwizwa gusenyera ku mugozi umwe kugira ngo bahinyigisho n'imyimenyerezo ugaruka kugira ngo rugire inguvu n'ubumenyi bwo guteza imbere ibisata by'amahinguriro ubuhinga bwa none n'ibindi Afrika yacu ni nini kandi iratunze tubwirizwa kwigira ya mbere muri byose tugakora kandi tugahingura ibintu by'akamaro bikomeye kandi bikenewe ku isoko naho byo dutwara uburyo bwinshi gukorera hamwe mu gisata cy'ubudandaji butagira imbibe n'uruja n'uruza rw'abantu nabyo bizogira ingaruka nyinshi nziza ku banyafrika bo muri kazoza cyane cyane urwaruka imbere y'abantu barenga 1,800 barimo abakuru b'ibihugu bane abashikiranganje 30 hamwe n'abagwiza atunga barenga 70 bo muri Afrika Perezida Kagame yavuze ko Afrika atacu yari buze kugira ngo itere imbere kuko iheruka no gushiraho amasezerano agenga isoko rusange rya Afrika akongera korosha uruja n'uruza rw'abantu ayo masezerano yasinyiwe i Kigali ku mwaka uheze amaze gutegwa ku mukono n'ibihugu 21 gusa ku bwa Perezida Kagame nubwo biruko ayo masezerano ntaco azoshika ko ibihugu bihana imbibe bidakoranye neza mu kiganiro camuhuje na Perezida wa Ethiopia nawe yitabiriye iyo nama n'abandi Perezida Kagame yatanze akarorero ku bibazo biri hagati y'igihugu ciwe n'Ubuganda vyatumye urudandazwa rudindira
We had containers leaving Kigali going to Mombasa were held in Uganda
Ati hari kontineri z'amabuye y'agaciro zava mu Rwanda zija Mombasa muri Kenya zafatiwe mu Buganda amezi atanu twabajije abashinzwe imisoro hano batubwira ko atakibazo zari zifite babaza abagenzi babo mu Buganda nabo ntaco bababwiye kubajije impamvu badufatiye izo kontineri bakavuga ngo inkingo zafatiwe ahandi hantu ngo ubutumwa bwo gufata zikontineri bwavuye ahandi ngo ntidushobora kuzirekura hari n'abantu bo muri Kenya bari bavanye amata mu Rwanda n'abikontineri zabo zafatiwe mu Buganda kugeza ibihumbi by'amaritiro y'amata apfuye. Murumva ko iyo politiki itagenda neza n'ubudandaje buhagirira ikibazo.
Politics is what is behind it rather than actually anything else.
Perezida Paul Kagame yemeza ko Ubuganda busa n'ubwabwiye abanyarwanda buti ntitubakeneye.
We have hundreds of people arrested, detained.
Dufite amajana y'abantu bo mu Rwanda bafashwe bafunzwe amezi n'imyaka mu Buganda ataco bagirizwa bataranaburanishwa n'ubutungane ahubwo bagerekanye mu mabohero gusa. Nta numwe yemerewe kubabona, nta nabashingwa manza eka n'abaserukira Rwanda ntibemerewe kubabona. Twarabibwiye abategetsi b'u Buganda akatari gake tuti nimba hari abakekwaho ibyaha bitandukanye nibahanwe yisuzo mategeko. Ariko siko bimeze, ibyo bitanga ubutumwa ku Banyarwanda buvuga buti ntimuzi hano mu Buganda. Niko abaganda basa n'uko bariko baratubwira. Kuri iki kibazo Ubuganda ntibusiba kwagiriza nabwo u Rwanda ko aribwo nkwezi y'amarere ko gugaye imipaka uruja n'uruza rw'abantu rugahagarara. Ubuganda buhakana kandi ko ata munyarwanda n'umwe afungiweyo ataco yagirizwa. Bavuga ko abo barafashwe bose bari mu minwe y'ubutungane kandi ko imanza zabo zikurikiza amategeko bukagiriza nabwo u Rwanda ko rushaka guhungabanya umutekano w'ico gihugu u Rwanda rukavyamirira kure. Na perezida wa Ethiopia yagize ico abivuga ko yatanze akarorero ku ntambara igihugu ciwe cahozemwo na Eritrea vyanatumye imipaka y'ivyo bihugu yugagwa imyaka irenga 20. Perezida wa Ethiopia yavuze ko bavuye basanga ataho vyo bashikana bahitamwo kumvikana imipaka irafungurwa yahanuye u Rwanda n'u Buganda navyo ko vyo kumvikana. Muri inama nta numwe ya leta y'Uburundi canke y'Ubuganda yagitavye kiretse woba atwara ihinguriro ryigenga yoba yitavye ku giti ciwe. Nubwo abitavye iyo nama babona ko iterambere rikomeye ribwirizwa gushingira mu guhanahana ibidandazwa biciye mu miryango y'uturere nka Yase n'iyindi ibaye mu gihe imipaka y'u Rwanda n'Ubuganda ku ruhande rumwe ndetse n'u Rwanda n'Uburundi ku rundi ruhande hakiri ibibazo. Haraheze imyaka hafi itatu Uburundi bwarahagaritse ibidandazwa byose cyane cyane ibiribwa byava muri ico gihugu bija mu Rwanda ndetse n'imodokari zunguruza abantu nizikirengana imipaka y'ivyo bihugu bibiri. Buheruka inzego za gisirikare z'u Rwanda zabwiye abanyarwanda ko boba bararetse gusubira kuja mu Burundi kubera umutekano muke ku mipaka y'ibi bihugu. Hagati y'u Rwanda n'u Buganda naho Perezida Kagame yemeje ko ataruja n'uruza ruhari. Kiretse Perezida w'u Rwanda n'uwa Ethiopia bitavye iyo nama, harimo kandi n'uwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Felix Tshisekedi n'uwa Togo Faure Gnassingbe. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika irabategurira ibiganiro binyuranye mu rwego rwo kwibuka imyaka 25 Jenoside yakorewe Abatutsi ibaye mu Rwanda. Muri urwo rwego turabategurira ibiganiro byihariye twifuza ko namwe mwagira mu ruhare. Tuzareba uko bamwe mu barokotse babaho nyuma y'iyo myaka 25 irangiye. Kuba kurikiranye ibiganiro by'Ijwi rya Amerika rigitangira mu mwaka w'1996 muribuka ikiganiro cyo guhuza imiryango yaburanye n'ababo. Ari abari barahungiye mu nkambi z'impunzi mu bihugu bituranyi, ari abasigaye mu Rwanda, mwese twarabatumikiye. Niba uri umwe mu bo twatumikiye, niba uri umwe mu bo twahuje n'umuryango wawe, nawe turagutumiye. Uzatugezaho uko twaguhuje n'abawe n'uko umerewe muri iki gihe. Waduha ubutumwa kuri Facebook, adrese yacu ni Radio Yacu. Watwandikira kandi kuri email kuri radioyacu@gmail.com cyangwa ugatelefona kuri akamenyetso ko guteranya 1 202 441 931. Turagutumiye.
Umucamanza muri sentare nkuru ya Gasabo mu gisagara cya Kigali ndi yaburanishije urubanza rw'iyungururizo ihinguriro ry'itabi rya nyakwigendera Sinapol Rwigara riregera gutesha agaciro cyamunara yakozwe ku matungo yaryo. Inkuru ya Eric Bagirubusa, umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika i Kigali mu Rwanda.
Izi nzitizi zatumye umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Gasabo mu mujyi wa Kigali ataburanisha urubanza mu buzurire abanyamategeko bane barimo babiri bunganira umuhesha w'inkiko w'umwuga Maître Vedaste Habimana bazihurijeho. Ariko cyane ku nzitizi y'ibura bubasha ku rukiko rw'ibanze rwa Kakiru rwaburanishije uru rubanza ku rwego rwa mbere. Babimburiwe na Maître Fatuma Mukakibibi wunganira Maître Vedaste Habimana wabwiye urukiko ko urubanza baburana rushingiye ku bucuruzi. Yavuze ko rwagombaga kuburanishwa n'inkiko z'ubucuruzi aho kuba mu nkiko zisanzwe. We na bagenzi be bavuze ko niyo urubanza rw'ubucuruzi ruburanishijwe mu nkiko zisanzwe, ikiburanwa kiba kigomba kuba gifite agaciro kari munsi ya miliyoni 5 z'amafaranga, mu gihe baburana akayabo gakaba kaba miliyari 6 z'amafaranga yishyuza uruganda rw'itabi Premier Tobacco Company Limited nk'imisoro. Maître Janvier Rwagatare wunganira uruganda rw'itabi rwa Nyakwigendera Sinapolo Rwigara yabwiye urukiko ko amategeko asobanura ko ikirego gisaba gutesha cyamunara gitangwa ku rukiko rwegereye aho cyamunara yabereye. Yavuze ko urukiko rw'ibanze rwa Kakiru mu mujyi wa Kigali rwaburanishije urubanza kuko rwasanze rubifite ububasha. Maître Pierre Munyangabe wunganira MM&RDD Limited yatsindiye cyamunara nawe yatanze inzitizi yo kutakira ikirego cy'uruganda PTC. Yavuze ko uruganda PTC rwajuririye uru rubanza rutabifitiye ububasha. Yavuze ko uruganda PTC rutagombye kurega rukoresha iri zina kuko ngo ryagurishijwe muri cyamunara ya Fond de Commerce. Yibukije ko iyo cyamunara ireba kugurisha ibifatika n'ibidafatika birimo n'izina ry'uruganda. Asubiza kuri iyi nzitizi Maître Rwagatare wunganira uruganda PTC yabwiye umucamanza ko bareze basaba gutesha agaciro cyamunara yakozwe ku mitungo ya PTC. Yavuze ko nta wundi wagurishirijwe imitungo utari PTC, bityo ko ari nayo ibifitemo inyungu zo kubiregera. Maître Baje Nibyiringiro nawe ku ruhande rw'umuhesha w'inkiko w'umwuga Maître Vedaste Habimana yabwiye umucamanza ko izina PTC ritakiriho. Avuga ko uruganda rwari rufite n'abanyamigabane, bityo ko iyo ruba rukiriho nabo baba baratanze ikirego. Mu mvugo isa n'itari kure ya mugenzi we Maître Jean Clément Gatera wunganira ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro, yasabye urukiko kuzasuzuma niba kugeza kuri ubu hari icyo uruganda Premier Tobacco Company Limited rushobora gukora muri iryo zina kikagira agaciro kuko ngo izina ryabo ryagurishijwe. Asubiza kuri ibyo byose umunyamategeko w'uruganda rw'itabi rwa Nyakwigendera Sinapolo Rwigara, Maître Janvier Rwagatare yasobanuye ko impande bahanganye zirengagiza ikiregerwa ko ari ugusaba gutesha agaciro cyamunara yakozwe ku mitungo y'uruganda mu buryo avuga ko buhabanye n'amategeko. Nawe mu gusa n'uwumvikanisha ko PTC ntaho yagiye, yavuze ko sosiyete y'ubucuruzi ifite uburyo ijyaho ikagira n'uburyo ivaho. Yavuze ko itavaho ari uko bayigurishirije imitungo muri Fond de Commerce. Uretse kuba izi nzitizi zazamuwe mu rukiko rwisumbuye rwa Gasabo, uruganda rw'itabi rwa Nyakwigendera Sinapolo Rwigara rwajuririyemo ikirego gisaba gutesha agaciro cyamunara y'imitungo yarwo, ubundi ibi byari byaraburanyweho ndetse umucamanza ku rwego rwa mbere akabifataho ibyemezo. Impande zatanze inzitizi ni nazo zatsinze ku rwego rwa mbere, ariko ntizigeze zijurira ibindi byemezo byafatwaga muri uru rubanza kuri izi nzitizi zongeye kugarura. Cyamunara itavugwaho rumwe ni ya Fond de Commerce y'uruganda PTC yabaye mu ntangiriro z'ukwezi kwa 2018, aho kampani MM&RDD yegukanye icyamunara kuri miliyoni 75 z'amafaranga. Uruganda ruregera gutesha agaciro cyamunara rukavuga ko byakozwe binyuranije n'amategeko ba nyiri imitungo batamenyeshejwe igihe yari bubere aho yagombaga kubera n'igenagaciro ry'imitungo. Umucamanza ku rwego rwa mbere mu rukiko rw'ibanze rwa Kakiru mu mujyi wa Kigali yanzuye ko uruganda rutsindwa, maze ategeka ko cyamunara igomba guhama ukwiri kuko ngo yakozwe mu buryo bwubahirije amategeko. Kuri uyu wa kabiri nibwo hamenyekana icyemezo ku nzitizi zatanzwe. Eric Bagirubusa, ijwi rya Amerika i Kigali.
Mwana nyakumviriza radio ijwi rya Amerika risamiranira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Burundi abantu babiri bo mu muryango umwe barakomerekejwe na grenade batewe ku mugoroba wo ku munsi w'Imana ku mutumba Runyonza muri komine Kirundo. Abantu bahatswe kugandagurwa bavuga ko bubaye ubugira kabiri batewe grenade. Ni inkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Hagati y'isaha imwe n'inusu n'isaha zibiri ku mugoroba wo kuri uw'Imana niho humvikanye grenade iturika ku mutumba wa Runyonza. Icyo kigwanisho cyatewe umugabo azwi ku izina rya Nsabintore w'imyaka 57 na mushikiwe batashe bavuye kwitsa akanyota. Uko ari babiri twabasanze ku bitaro bikuru bya Kirundo aho bariko baravurirwa ibikomere cyaho iyo grenade yabafashe.
Bagenda nyine turi abantu bane, harimo umwe wabo n'uwo n'umuhungu wiwe nanjye. Abo babiri bari imbere yanjye tugeze ahantu hepfo y'umuhanda w'umugabo witwa Bahanda. Jena inzi karu rugi wababa jizo nukuru siri. Zeku chanyene nungvichinu chila churi tendagi nima sangu mungabo ya guu. Na anje nihoja chari shangaha nyene kutu. Shangenda ni ukanga maa hila wabali mbele anyedanga ati nimufuzi njuru sari nore ya guu ya mazagu.
Iyo bizinata yu guu ya. Honu nani tuwa kwa hanyaka tambre. Hanyuma ndayu umbi senchandakwa nchanyama hasi. Yami hasi niho uyunawe bachi bachi itera uyu yase uyu mdama yase yase ukara chafukatu. Ega ni mteri nduru ati umu ati umu.
Uyo mugabo yemeza ko hari abari bagize imisi bamwagiriza kuroga
ati mbega bijya bintu mwifuza ko bijya bintu mwifuza ko abandi mu bashira mwifu mwe ntaho bashira mwifu wa muwonda taranu ati haja ati naho tuzohora n'ishuye ku namagarika ngo ngo mwebwe ngo tujye ngo twarabimenye ngo mwe murabarozi ngo mwe murabarozi niyo minsi kandi batako nta n'indwege bacha bantera je ni bataka no umuntu wode naho yo bari mu murabo bantu banteye ko amaze kuvuga ati mwe mwe murabarozi ati muto n'ishuye
Nsabi Ntore amyesha ko bugize kabiri asuwe kwitwa atewe grenade ibi biremezwa na mstaneri wa komine Kirundo Miburo Jean Claude
umuhezi n'ubundi bari bayihushye kuyimutera mugabo ntiyamufata bamwagiriza uburozi ari iki cyo gihe twagiye twasaka ishaka nama tuhanya kicyo bintu byo kwagiriza n'uburozi mu bihagarike Nino mwusi na kisuri ino, kichuburozi, wajirijumonu burozi, utazi kwa roga, niwetezo ufata. Kicho vini mwumi hagariki.
Hawa imana Eliasi, nwumwe mwubatuware vo hasi, kubwe gubwaga chimbiri, hatuari kwa oyarai ateu. Are mezako, ya geji juwe ina manabamge, mwanya gihugu, kugira abajimbere mumugambi wo kwica uwo yagirizwa kuroga
umugambo ndasubira abamaze kumageza ibintu bintu by'uburozi barashatse ngo tumwice ndanga barashatse kuyikunda tumwice baratura kubera ntaje mako kagwe kabo hanyuma cavuga yuko ndangira sigiki umurozi nange ndumurozi muhungu umwe wa kanyambujira yaciye ntuki mu bantu ngo naje muri umurozi ngo nange ndumurozi kugeza rero nubu abantu batwe bagomba tukuruka nkako kibampinda amabanga ndi wace bankora cyansubiza niwo muntu ari abiri baminduye nka 10 saa 10 bibitabi bejo nyene mwito ama rero bimaze kugenda ko nyene uwo muhungu urumva iko yo bararoza ubwa mbere na mudasura ubwa mbere yaza bigira bibe nka irya yeje yagenda nyinkona avuga mu kabare ngo ubu ndaje ndagira inka zitagira amahembe kuzinkunga nejo mu gitondo nyenyera bisubiramo
uwo yahora n'umutware yemeza ko yakuwe mu mabanga yiwe imbere gato yuko iyo grenade itegwa amenyesha ko habaye no kwica amatwi kuri bamwe mu bijanye no gutabara ngaha mustane wa komine Kirundo aragabisha abanyagihugu bo mu Runyonzi
bambwiye nuko haya bataje gutabara ndabwo ati singende nziza gerageze ikintu kibaye mu mutumba mutabarana ni wa mutima w'urukundo ni wa mutima wo kubana neza takuba barabigize bisubire ko nibasubire kudahurura ubwabo nibaze ko bitosubigira ari ikintu kibaye ku mutumba rubane ti kuko muhururanye n'uwo mwasi yoba yaje kubatera maja kumufata kimuka kubona isahimwe umuntu akeri icuma cyane grenade ntitumumenye kiragamara maza hanyuma rero tuzoca tubafata mwese kuko bazabari muri mwebwe
uwo mutware amyesha ko abantu munani bamaze gufatwa ku mvo z'amatohoza kwagirizanya uburozi bigize imisi bihitana ubuzima bw'abanyagihugu hirya no hino mu ntara ya Kirundo ukwezi guheze buramatari w'intara ya Kirundo yaragize ingendo mu makomine atandukanye ahimiriza abanyagihugu guhagarika ingendo yo kwagirizanya uburozi ku zindi nyungu mu gihe hari n'imiryango yari imaze guhitamo kwimukira ahandi ku gutinya kwitwa n'ababagiriza uburozi rimwe na rimwe biturutse no ku matati y'amatongo nk'uko byibonekeje muri komine ya Bugabira mu Kirundo buraruko bw'Burundi Jean Bosco Ndarurinze Ijwi rya Amerika
Shuti banywanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumviraho yabifite ikibazo mwakurikira ibigano byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 mwatwumvira kuri metero 25 metero 31 na metero 41. Radio Ijwi rya Amerika radio ya. Njuti mwese na kurikiranye ibiganiro twari tubafitiye kuri isaha aha niho bigarukiye tubashimiye kuba mwaduteza amatwi ndimutangwe kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu kuri radio yanyu radio Ijwi rya Amerika
been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.